mutegetsi
kebuka wibaze
nimbi byo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro
nawe we munyagihu
kebuka wibaze
wigire sindabibaza mu ruhara rwawe rwo gucungera kw'ivyo leta yiyemeje birangura ku neza yawe
kebuka wibaze
ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio isanganiro
ndabahaye myiriwe incuti nanyu bakunzi b'ibiganiro bya radio isanganiro kaze muri kino kiganiro kebuka wibaze mwama mwumviriza ku munsi nk'uyu amango nkaya kebuka wibaze cuno munsi tugaruka hanini ku cigwa gicijya nino ibijanye n'itunga ridasiguritse uko byifashe mu Burundi bise analyse de l'enrichissement illicite au Burundi mu gifaransa giheruka gushirwa habona n'ishira hamwe gishinzwe gukurikirana ko leta ishira mu ngiro ibyo yiyemeje kurangurira Abarundi Observatoire de l'action gouvernementale OAG mu mfunyafunyo y'igifaransa mu cegeranyo cakozwe n'ishira hamwe gigenga riraba iby'igiturire ku isi Transparency International cyo mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2024 gishira Burundi mu kibanza kijana na 62 ku bihugu ijana na 80 byakozwe ko ibyigwa ku bijyanye no kujya ibiturire bukaba bwari bufise amanota 20% nayo ku rutonde rwakozwe na Fondation MO Ibrahim mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2024 Burundi bufata ikibanza cha 43 ku bihugu 54 bigize umugabane wa Afrika ku manota 41 n'ibice 4% ni kibanza kidashimishije haba namba nubwo indongozi zo hejuru zidasiba gusemerera amategeko mpuzamakunga hashigiturire Burundi bwateye ku mukono adasigaye inyuma eka mbere n'itegeko ry'igihugu nimero 1 akarongo gaheritse 12 ryo kwa 18 ndamukiza 2026 rihasha igiturire n'amabi gikwega mu Burundi haba muri leta canke mu bikorera ibyabo ndetse no mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike aho rero umuntu yoshobora kwibaza bimwe mu bibazo nkora mutima ati mbega ibijanye n'itunga ridasiguritse ico cigwa casanze vyifashe gute mu Burundi muri kino gihe n'izihe mvonyamukuru zituma abantu bisanga bariko bakwega kwegwa n'itunga ridasiguritse mbega byo yabigishoboka ko haba kubizibira no guhana abafisi itunga ridasiguritse nimba bitoshoboka intambamye n'izihe zohinyanyugwa gute kugira ngo ikibazo kijanye n'itunga ridasiguritse mu Burundi kiranduranwe n'imizi ivyo hamwe n'ibindi bibazo nivyo tugiye gucijya nino muri kino kiganiro kibuka wibaze cacu cuno munsi twifashishije ivyumviro vy'umuhinga mu bijanye n'amategeko mu Burundi umuhinga mu bijanye n'ivy'ubutunzi hamwe n'ibyiyumviro vy'abo mashira hamwe yigenga mu Burundi kuri micro muri kumwe nanje Jerome Hakizimana nongeye kubahikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
mu kwinjira mwido nido rya kino kiganiro cacu kibuka wibaze cuno munsi tubanza dukurikire bamwe mu banyagihugu bashoboye kugira ico bashikirije ku kugene batahura kandi babona ibijanye n'igitunga ridasiguritse mu buzima bwabo bwa misi yose aho baherereye muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura
benshi arabaca batangura kwiyumvira yuko uwo muntu yoba baje kuzimu abandi naba kibaza yuko nk'abajya abantu usanga bari nko mu biti atakazi ahora afise cyangwa amuge nka promotion mu kazarimo canke yarose kazara umushome mico giya gacabona tawe kuronka amahera guza umuduga guza inka guze parse hagaba cyari baza yuko yoba amahera yakura mwako kazi yaronse mugiye mugaca kazi nafise bisha cavuga urya muntu ajikuzimu urya byose afise abihabona satani je nanye ndikunda raba biragoye gutabara kwa nka busanga afise nko mu diaspora ari hanze nka karoro nka ndafise nko mugenzi aheruka kubaka inzu yahawe muhana n'umuntu ari hanze rero ku ruhande rwanje nibaza yuko hamwe bamwe bamwe ari amashanse yo kuronka amafaranga bipfaye n'akazi babarose
ahubaye abantu nkabo barahari
mu kibano bariyo gerageza kwimva abantu bakuye amafaranga ukahabura
icyo nabivuga ko umuntu arabyuka mu gitondo akabiteka ibintu kuko ashobora kurondera arondera umuryango no kurondera itunga giye ariko rero ejo ukacyusanga yateye imbere kubera umwete wiwe ariko akaba n'ubundi rero acha kuvuga ati mbojewe ntunzwe no kumena inzu z'abantu ukacyusanga mu minsi mikenya yateye imbere nk'umuntu acha gutunga bivaye no bintu bya komisiyoneri nje nkamurangira inzi wanje akayisanga ndamwasiba miliyoni 10 akacyagurisha miliyoni 100 semeye gukina rigwiye we bakoze bayita naho arashobora kwaka credit cyake de guver ari umuntu yugurutse mu mutwe kureisha kwa kisanga ya teimbele bo kupisa kukunyuru zitunga jareta nabijishi na wivoka kukunyuru mwenyagi kumutonya hali kukitulire tule kilaba ho kandi barakijia kaa ndemazo kijia kwa kisanga ya teimbele ukarabu mshara kolera kwa kisanga tinone amere ya kuihe kwa kisanga ni haa hande jende mfisi wanza kwa anje ndongiye anyatsumuri yoni ngehemi na kukulisa katongo kukira kutamecha kitule uruanza kwa anjirupasi munga po haimu hamibanga nivime nyekani kitule kukira gizwa bebi zogora nukupuka hitu yufata nivi sanzwe harema tutapitua taura kumire arabu yangu nifana kachabaza unifana imi ejibi humbibi jange ya chumi humbo yukira ngu auzo kushikiri mbele mwazina kwa ambo we mjangu wa urasui nyuma hali kukubi yora te imbele kube eliki awe wali kumubi humbi chumi umahayu mulioni mbego mulioni yukuma mwurugi wawe na abana jari hali kukira ngu itiambele yumorogo libanda
tukumbi situnga itasiguri sinki unumva muo mbomenga nujia utunzi udashora kujistifcha kumunu humu lile tuvukati mkabu ya mpziki tulia tuvuruko kutugira arahu gera kugiye service abanyaruke bikasaba ko atanwa guhana
umukozi wa leta arashaka kuba yigisha abana nka batatu akabapanze ninzu mugabo kumva ngo yageragura ngo rupanga ibujumbura kandi agipanze munyuma kumva ngo yaguze ngo imodoka tuvuga ko ari tunga idasegurutse kuko ayo mafaranga muri leta ntaga yahembe
ibivugwa ko hoba hariho abantu bavize amatungo arengeye kure niyo ingene bahembwa mu buzi baba barimwo ngo ni kimwe mu byatumye ishirahamwe gishinze gukurikirana ko leta ishira mu ngiro ibyo yemeje kurangurira abanyagihugu Observatoire de l'action gouvernementale OAG mu mfunyapfunye y'Igifaransa rikora icigwa gicijya nino ibijanye n'itunga ridasiguritse mu Burundi uko byifashe muri kino gihe nkuko bisigugwa n'umunyamabanga nshingwa bikogwa wayo Jean Bosco Nzosaba akanavuga ko intumbero y'ico cigwa ari kugira ngo iyo ngendo yitunga ridasiguritse barabe ko yotuzwa mu Burundi
intumbero nuko musanzwe mubizi turakorera cyane ibintu bijanye no kugwanya ibiturire ibyo navyo vy'amatungo adasiguritse nayo navyo ni vyabi yavyegamiye ibiturire birafise ico bifana rero umwaka wahera umwaka uheze imbere twarakoze icigwa kijanye n'ingene cyerekeye igiturire byifashe umwaka rero twafashe Burundi ruhande ariko vyegamiranye rujanye ni namatungo adasiguritse
intumbero ni gihe rero
intumbero ni kugira ngo ivyo bintu bigabanywe bere bituzwe kubere uko amatungo rusangi ni kuvuga ibintu bya leta ni bya bose si vy'umwumwe yo vyikumira ko ni nkuko bivyitwa nyene bari bya bose bigabanganywa rero na bose nico nibwo butungane twa turiko turarondera nuko
imbarutso yoba yabayi
imbarutso nuko hariho ibivugwa yuko hariho nk'abantu abakozi cancane ba leta babazwi bizwi ko bafashwe imishahara yabo ugasanga ibyo batunze birarengeye ibyo baronka biciye mu mishahara mu gahembo rero kugira ngo tubone neza ingene byifashe twatumye ku muhinga abizi aratubwira kiya cigwa mwabonye bashikirije
mbe none ico cigwa uwagikoze yasanze byifashe gute Michel Masabo numuhinga mu vyigwa bijanye n'amategeko akaba n'umwigisha wa za kaminuza ashikiriza ko yasanze bijanye n'amatunga adasiguritse mu Burundi ataragacishishwa rumuri ariko kandi ngo kubikinga no guhana ico caha byoshoboka hagiye mwishaka y'indongozi zo hejuru
turazi ko ari abantu benshi bafise amatunga adasiguritse na biharuro dufise ariko hanini twaravye ngene bitunganijwe kuzibira ngene ayo matungo atatu adasiguritse yaboneka no kugwanya abo aba akozyo cha kunica tegekanywa n'amategeko rero mu ntumbero yo kuzibira ingene ayo matungo yoboneka aratekanirwa yuko abantu bakora mu bisata bya leta guhera hejuru gushika hasi bumenyesha amatungo yabo bagitangura akazi ni mu mbera zaho z'ako kazi birategekanijwe kandi yuko iyo mabangi cyangwa mu masiranse babonye amafaranga yinjira adasa n'asiguritse bacha bimenyesha urwego rubiraba ruri muri ministere kugendura amafaranga ya leta birategekanira kandi yuko umuntu wari wese yobona ibintu bimeze nk'ibyo yobimenyesha abishinzwe kugira ngo babitohoze neza aho bikuru bikuru ni byo kugira ngo umuntu azibire urabona iyo uzi yuko ibyo tunzi bazaba babikubaza ngira ngo turatunga bike bike ariko ubu abantu baratunga ibintu by'umurengera birenze ubwenge bidakiri mu muco kandi ntiyagire n'ubibabaza hanyuma rero ahambavu yaho hariho n'uguhana hariho n'uguhana hariho itegeko ryo mu 2006 yo guhana aya mafaranga avuye nayo ataciye mu muco arategekanya neza ibihano hanyuma hariho n'amasentare yo guhana izo zaha rero nibaza ko naho hari ibyo twuhinyanyura hariho amategeko hariho inzego zo guhana icyo cyaha ariko twasanze yuko haba mu kuzibira haba mu guhana hariho gahara nukubwira nk'akarorero yuko atawe ubwimenyesha ibyo atunze itegeko ririho mugabo barahagaritse kurikurikizwa bijya nakubwiye by'uko
itegeko ryoba ryakoze nk'ugushika ryari rihagarara nka ryari
oya riracyakora itegeko ntiryakuwe mugabo baravuze yuko atawuzoza kumenyesha ibyo atunze ko byo babirebire ko bari bafite byinshi byava bibakura itegeko ririho mugabo barahagaritse kurikurikizwa
ntahenze nk'igihe kingana gute
sikera cyane simboni umwaka mugabo sikera cyane ariko itegeko riracyariho nabirya byo kuko amabanki amenyesha ibyo yabonye bitagenda neza navyo ntibigenda neza n'abarya abantu bumenyesha bitagenda neza nabo ngira abacagira ubwoba kugira ngo nzibaza babikurikiranywa ko hanyuma ibyerekeye ibyo guhana ni ukubwira ko ata rubanza na rumwe nabonye muri senare ruhana icyaha bene icyo kuko biragoye itegeko rivuga yuko kugira uruhane ufite itunga ridasiguritse ubanza kwerekana ko hari ikindi cyaha yakoze rumva ibyo byose bica bituma bigorana na burya rero atawe ukivuga ibyo atunze n'abandi babivuga bibagora urumva bica bigora kuronga aho uhera kugira ngo uhane icyo cyaha ibyo nibyo nabonye ahanini
ego none hamwe n'ibyo byose mushatse kuvuga ko ibijanye n'itunga ridasiguritse muri kino gihe mu Burundi ataragasheshwa rumuri bihari
nawe urazurira abahirya no hino itunga ridasiguritse ririho urasanga abantu batanguye akazi ejo bundi ugasanga afise inzu mu Carama afise inzu mu Gasekebuye afise iyindi sororezo imiduga ntuharura amafaranga aruzuye kuri ivyo vyose biba vyavuye kuravye umushahara afise iyo bikuramo urumva biva handi rero aho handi kenshi usanga ari ibintu bitaciye mu mategeko nivyo turiko twariko turiko uno munsi
none itunga ridasiguritse hanini kugira ngo nkuko muvuze muti birahari kugira ngo bibeho imvo nyamukuru zikunze kuba izi
imvo nyamukuru biragoye kuvuga imvo nyamukuru iko imvo ni nyinshi imvo ni nyinshi ariko icyambere no uvuga uvuga yuko ata gushaka kunini kuriho kukugwanya icyo cyaha kuko icyo cyaha itegurwa hamwe n'ibindi byaha byinshi bijyanye na konona amatungo ya leta wumvirije amajambo ashyikirizwa n'abakuru bakuru bariyamiriza ibyo byaha ariko hagera muri mungiro niyagira gikurikira ahanini rero nibaza ko araho ariko ubundi turetse ivyo ariho ikintu cyaduse cyitama ry'amafaranga abantu bagomba gutunga buno nyine byanze bikunde bica mu nzira nzimbi cyane nziza yonone ibintu by'igihugu gutunga byanze bikunde hanyuma mbavu yaho twese tukaba twarabimenyereye tunakora ibisanzwe n'ivyo
kubganyu mubona ari bihe byokogwa mu ntumbero yo kugabanya iyo ngendo canke imbere kuyirandurana n'imizi mu gihe byabishoboka haba ku ruhande rw'abanyagihugu kwa leta canke kw'abasanzwe bari mu ndongozi canke mu bategetsi
kugwa byinshi ariko igikuru ngo mu bindi bihugu byose tubanza tugakurikiza amategeko ariho ibi byo kumenyesha ibyo tunze amategeko arabitegekanya rero nta kubihagarika kuko ubikuramo inyungu amategeko ariho kugira ngo aje mu ngiro rero tubanza tugashyira mu ngiro amategeko ariho aho yoba afite akanenge bakagorora hanyuma hariho n'uguhana uguhana buriya byarabuze ahantu gihugu abantu bakurikiranwa kuri ibyo byaha bagahanwa ingingo zafashe zigakurikizwa umuntu agira icyo atinya mugabo sinifuza cyane guhana jewe icyo mbona gikuru twohera ko ni ukumvisha abarundi bose abenegihugu bose ko iyo ngendo ari mbi nuko ata bantu bake boja mu bintu by'igihugu bakayoragura n'abandi baraba hanyuma twese tukabona ko hari bisanzwe ndabona ko bakwiye inyigisho y'uko dusubira tugakunda igihugu tugakunda tunga ry'igihugu tukanarisabikanya icyo rero nicyo kigoye n'ayandi byo guhana ntibigoye cyane mugabo icyo kiragoye kugira ngo dusubire tube abantu b'umutima
mbega hoho kuba ariko baratwumviriza bashobora kumva umengana ibintu bisanzwe butahura ko ingaruka mbi z'itunga ridasiguritse ari izihe ku banyagihugu no ku gihugu
si ibintu bisanzwe ko abo bafise itunga ridasiguritse ntibaba baricishije mu mategeko batwaye amafaranga yari gukura ikintu kiriya yari kubaka ishuri yari kubaka ibarabara yari kubaka centre de sante urumva umunyagihugu aburiramo kuko iyo muba mu gihugu kimwe hariho icyo ni ukwita gufatana mu nda giciye mu gusabikanya itunga ry'igihugu iyo rero hari ayo matunga adasiguritse aha hatera imbere abantu bake abandi basigara inyuma hasi urumva ahomba igihugu agahomba n'abantu
itunga ridasiguritse ku bwanyu rifana iki n'igiturire
biragendana uri igiturire uri kuratunga bidasiguritse noneho biri mbere vyama biri kumwe ariko kenshi bakunda kuvuga igiturire ndiyo bavuga itunga ridasiguritse n'imanza ziriho nyinshi nizo kurya igiturire ariko bakibagira itunga ridasiguritse ariko birafatanye
sinzi ko hari ubutumwa mwoha abarundi ku bijyanye n'ibi by'itunga ridasiguritse babyifatamo gute bariko baratwumviriza na cyane cyane bajya bato bato
icyo nuvuga ni uko nta kidahinduka ni ukwizigira ko kugira ngo inyigisho zigiye ziraba navuze ko ari ugusubira ku tugarukana umutima w'ukunda igihugu inyigisho zigiye ziraba ko bizotinda bigahinduka kandi biterezwa no guhinduka
muri uko kwizigira bakora iki
abanyagihugu nabo bakora iki buza barasaba ababijejwe ko bihinduka
hariho uburyo umukuru w'igihugu yigeze gushyiraho mbere n'ubu nimba ntibeshe biracyakora aho yatanga inimero bamwandikira ko abanyagihugu ibyo babona bitari ko biragenda neza iyo baherereye ubwo bari bumwe mu buryo bushobora gufasha gutuza cyangwa kugabanya ibyo by'itunga ridasiguritse
byoshoboka kuko na cigwa nagize kuri ibyo ngo ndabe akamaro kabyo cyangwa ariko byoshoboka hamwe uwa rafashe ngingo zivuye ku ngurube nizo cyashoboka ngabo sinovuga yuko ariyo nzira ibangutse kuko biranagoye kubikora kuko hamwe bumenyekana je bari kugora
mutegetsi
kebuka wibaze
nimba ivyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro
nawe we munyagihu
kebuka wibaze
Wigire sindabibaza mu ruhara rwawe rwo gucungera ku ivyo leta yiyemeje birangura ku neza yawe.
Kuri wewe wabo dufatiye hagati reka nkumenyeshe ko turi mu kiganiro kebuka wibaze kuri radio Isanganiro tukaba duhagaza hanini ku cigwa giheruka gushigwa habona gicijya nino ibijanye n'itunga ridasiguritse uko byifashe mu Burundi bise analyse de l'enrichissement illicite au Burundi mu gifaransa cakozwe n'ishira hamwe gishinzwe gukurikirana ko leta ishira mu ngiro ibyo yemeje kurangurira Abarundi Observatoire de l'action gouvernementale OAG mu mfunyapfunyo y'igifaransa Francis Rohero umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha wa za kaminuza asigura ko zimye mu ngaruka z'igiturire ari naco soko gitunga ridasiguritse ari kuhonyanga agateka kazi na muntu
abantu benshi kubera ibyo baba bafise baba baziko batabikwiye ushusanga bakoresha umukazo kukungene bafata umuntu wari wese kubera ibintu barimo nti baba bikwiye rero uwo muntu avuze ati twaramerwe nabi usanga ubwiye kwa muganga ubwiye no ku mashuri uwagiye kubera igiturire canke kubera yo favoritisme ni gake azokuba ya mafisi ingora n'umunyagihugu n'umunyagihugu wasanga utagira ngo agiye gusumana kimwe uja kwizona ugasusanga umuplano aragutuka umuntu wese aragufata nabi abantu bose bagiye kubera ibiturire bagiye kubera ibyo bintu byose byo ku ruhande bafata nabi umuntu wo hasi rero uwo muntu je turahuza kuko barabonerewe nabi mugabe ico tudahuza nibyo kuvuga ngo Imana nizoza kubikuraho ni ubwo bukozi bw'inabi kuko abantu baronse ikintu cyose babicije mu biturire ntibigera bagirira neza umuntu numwe aho baciye barahonyora abandi
kubyishira hamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama parseme itunga ridasiguritse riragaragarira nko ku muntu aba yaramaze imyaka 10 mu kazi atarashobora kubaka inzu yamara kuronka igiti akubaka inzu zitatu n'imiduga kagura mu mwaka umwe rudende Alain Christian Dikumana ajeje kumenyesha makuru muri Parsem abona ko ku ruhande rw'amategeko arinza kurikizwa amatunga adasiguritse yogabanuka kugeza ku bice bigera kuri 85% ku ijana
kuko ishyirahamwe wacu itunga ridasiguritse bisanzwe amategeko yo mu Burundi hariho ibyo avuga kandi ibyo avuga bikurikijwe ko ibyo avuga twibaza ko kugeruka ingana na 80% itunga ridasiguritse ryogabanuka akaro gatoyi amateka aravuga ko mushikira nganje agiye mu mabanga uwo munsi aca avuga ati fise ibi nibi uyu munsi nta bigihari guverinoma ihari umunsi nta n'umwe uba infrastructure menga arabwize nawe ntitwakurikiranye neza kuko yabigize neza kandi bose nta n'umwe bisigura ko hejuru amategeko dabona ntibayakurikize iyo haba ukurikize ayo mategeko twibaza ko ku kigero cya 80% itunga ridasiguritse ryogabanuka ikindi naco nibaza ko habaye mu gutakaza ubuntu mu bantu ko iyo umuntu agiye mu butegetsi abagiye gukorera umwenegihugu abagiye gukora ku bw'igihugu atari ku bw'iterambere ry'iyo
no munsi naho biri gute
no munsi uravyibonera none umuntu agiye mu mabanga agaca tunga kurusha ko yaramaze imyaka 15 ari umudirekiteri kanaka w'ikintu arabaye nk'umudirekiteri jenerali w'ahantu warashakana serivisi isanzwe y'ahantu kirike pare ubwo nyine aciye agura yanze utashoboye kugura muri iyo myaka 15 mbwa mu mwaka umwe ibiri cyose kugura bipfuye he ahandi ntibanabitahura ntiharavuga ati wewe ufite imiliyoni 100 bigenze gute nta bisigisi gufise umva ntibabitahuritse izinze kuzijeje ugwanya giture nazo ntizazi gikoze neza kuko bamwe bari hejuru nyene baratinya kubakora ko canke barabaha cyangwa gacusanga nivyo babahemba biragoye ko umuntu aja kwakiza umuntu afi muri ari tashura kumpa kimyoni jana ngo na waragaragowe ntarafise nyene yideplasa n'ibikindi biki acaya muhamugura banza gacaruca bisanzwe
ushatse kuvuga yuko ibyitunga ridasiguritse muri kino gihe mu cyacu Burundi ataragashishwa rumuri bihari
bya birahari biranaboneka ego me turavye umuntu wese ashora kuvyibonera habaye urabona umuntu musa cyayibaza none mu ntene mwine gihugu muto wabo ndakora akazi ariko gasituma ya leta ibaho umuganga umwigisha umucamanza bobo kiretse abandi baca imanza zikomeye nabo nyine umva cyatora handi nyende abandi bose biragoye ingaruka igihugu ntigitera imbere kuko umuntu wese hagushira iterambere ry'igihugu akarorero uyishye di project kanaka waye kubaka ibarabara we mu kubaka iyo ukibona ko nyibyo barifise makurusha 5 kushitse ibindi ashobora kuzijya nka tera imbere nka tunga mugabo ibarabara ntirizokomera igejwe kumara imyaka 5 kugira riheze kubakwa canke kwezo cimara imyaka 70 canke 100 mugabo ibarabara ryubatse kwira kuye mu kushitse iyo gutera imbere n'abandi bose mufatikanyije mu myaka 3 barabaje tubona ibinoko igihugu kwideplasa nta muntu azana imitaye kwiriga ibarabara bimeze nabi abaje abatijewe ndufatikaho ndayikura ndayijana hambi ga makamyo yanje dusha twariga kawa bigenze gute ni binogo gusa kubera iki wawo ndira twara ya project amakosha abiri yose yaretse mufuko wiyo kandi yateye imbere we nyandu muryango wiyo iyo ngendo cha mbere nuko amateka ariyo kurikizwa uko ari abo hejuru bakabihagararira kindi nacho cha kabiri umuntu wese agiye mutegetse akibaza wenyine ngiye kugira iki ubwifuse ntumbere kubgiye gutera imbere wowe wenyine atarugira uteza imbere abutwara igihugu ica bipfa ivyo bibiri byo tuma tutariyo turaje no bindi byose gukosora akurikiza amategeko hari baranagure baravye kuvya amategeko ntuza makunga avuga bijanye no kugwanya igiturire n'itunga ridasiguritse ica bigenda neza
nayo mwishira hamwe rigwanya igiturire n'isesa gwa ry'amatungo ya leta Olicom ingaruka z'igiturire zigaragarira mu bisata byose bigize ubuzima by'igihugu. Gabriel Rufyiri akababazwa nuko abari kukigwanya aribo bahindukira akaba aribo bakijya.
Urumva ingaruka mbi z'ibiturire ziri mu bisata cy'ubutungane, zikaba mu gisata cy'umutekano, zikaba mu gisata cy'ubutunzi, zikaba mu gisata cy'imibano, kigazwa mu gisata cy'imico. Igiturire rero gifise ingaruka mbi mu biri byose nko mu mutekano. Igihe igiturire kitagwanijwe umutekano ashobora guhungabana ibintu byose birorera, nta kindi kintu gituma gituma umutekano udakomera. Igihe rero igiturire kitagwanijwe usanga no mu kigeza cy'umutekano biboneka, mwese murabizi dushatse gutangura byo boneka. Mugabo umenye ko igiturire arakaranda ari kanseri gituma haba icyo twita instabilite politike insisiyoneri, sinzi ngo kivuga ni ukuvuga haba ukugoyagoya kw'inzego zose ziba ziriho mu gihugu, kuko usanga uko twari turabivuga abantu bitaho inda zabo zonyine gusa ntibashobora kwitaho ikintu na kimwe cy'igihugu. Murumva ko twese twagomba kumva ko igiturire ari umwasi wa twese turwaniriza hamwe. Mugabe ikibabaje ni uko usanga abo bantu bagomba kugwanya, kuko abantu bambere kugwanya ni inzego z'igihugu, abanyagihugu nivyo bakigwanya, mugabe inzego z'igihugu zigomba kuba bambere. Mugabe igihe haribo bakirya mugomba kugwanya gute bica bigora, nico gituma abantu b'ubuntu ari ngombwa. Abantu bose bagira bajeho umukuru w'unashireho umugwi umufasha gushitora abantu bazima bashirije no kwita recruiter, ibintu ufatirwa ko bituma umuntu aja gutwara abantu bareko avyujuje. Nimo navuze yamakoze yiba mu rusenga kura yiba mu rugarama ugatsubona niwe bagiye guhamabanga, ivyo bintu nibishoboka nibashiriha abantu bazima. Ikindi nuko barekana ubutunzi bwabo ku mugaya batondi murongo.
Nino kuri iryo jwi duciye dusozerera ko kino kiganiro kibuka wibaze cacu cuno munsi. Mwakoze kugikurikira, shimire abatanze interano z'ivyumviro vyabo kugira ngo gitungane. Twagarutse hanini kucigwa giruka gushigwa habona gicijya nino ibijanye n'itunga ridasiguritse uko byifashe mu Burundi bise analyse de l'enrichissement illicite au Burundi mu gifaransa, cyakozwe n'ishyirahamwe gishinze gukurikirana ko leta ishyira mu ngiro ibyo yiyemeje kurangurira Abarundi, Observatoire de l'action gouvernementale OAG mu funyafunye y'igifaransa. Kuri micro mwari kumwe na Jérôme Hakizimana, ndabikebanuye na gahindukira
umuhejeje kumviriza
kebuka wibaze
ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Isanganiro. Kebuka wibaze.